Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Munama yagiranye n'abaserukira bandi mu ntwaro hagati mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2021 umukuru w'isagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yarashizeho amande agera ku 100,000 ku munyagisagara wese atazoshira itara ribonesha ku ibarabara rusangi kuva inyuma yaho imijyango itari mike yarahanishijwe ayo mande Amande ivuga ko arimo agatsinyizo. Ibi ni byo tugira tuganire muri kino kigabane ku isoko cyo kuri wa gatandatu genekezo rya 2020 mu nyonyo umwaka wa 2021 mukagishikizwa na Josephine Johnson Nkunzimana Kaze.
Wicamati nacho bimaze kurugutura. Wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima.
Kugira igisagara cha Bujumbura kibe koko umugwa mukuru w'ubutunzi abanyagisagara basabwa kubumbatira umutekano kugira n'ibikogwa by'ubutunzi bikogwe no mu masaha y'ijoro nk'uko biri mu mugambi w'urongo igisagara cha Bujumbura ni kuri iyo mvo Jimmy Hatungimana yagabishije abanyagisagara batazoshira amatara hanze abonesha amayira mu makaritsiye yo mu gisagara ubutazobikora akazohanishwa amande bava ku 100,000 kuduga
abajeje intwaro navuze kugenda udakebaguzwa ajya amatara twababwiye mushira ku mpango zanyu ku mabarabara mwokongera mu gashyamo kariro mukaraba ko abantu bose babikurikije utazobikurikiza nawe nyene azocinga amande ni ya amande toujours iva ku 100,000 kuduga kuko nabo nyene nabagararije
iyo ngingo ntiyatevye kuja mu ngiro imihana itari mike mu makaritsiye agize igisagara cha Bujumbura yarahanishijwe amande y'100,000 vy'amarundi igihano baba abanyagisagara canke abitse amategeko babona ko kidahuye n'icaha kubwo umushikirizwa manza Gustave Niyonzima iyo ngingo yafashwe ihonyanga igitabo mpanavyaha hamwe n'ibwirizwa shingiro ryo Burundi
n'ibintu binyuranye n'ingingo y'463 akarongo ka mbere k'igitabo mpanavyaha cyo Burundi hamwe n'ingingo ya 23 y'ibwirizwa shingiro kandi ukamenga n'ibintu bisa n'ibirondera inyungu hakurondera kuzuriza abanyagihugu n'umutekano wabo no kungene baba babanye umenga n'ibintu byo gusahura abantu kandi bugarijwe n'ubukene n'ibintu bitumvikana cyane gufata umuntu ukamutangisha amande angana gutyo adategekanijwe n'amategeko kandi umuntu akabikora atabifitiye n'ububasha ingingo y'463 mu gace ka mbere y'igitabo mpanavyaha iravuga yuko amategeko yose abaje yunganira itegeko ryatowe rivuye mu nama nshinga amateka canka yandi mategeko y'intwaro ibereye intwaro yo hagati yerekeye ingene uburongozi mu makomine mu makaritie hose bugenda iyo habaye ibintu byo gutangisha amande ibyo byose ntibishobora gukogwa ngo birenze 50,000 by'amafaranga y'amarundi iyo hatowe itegeko ry'umukuru w'igihugu riza ryunganira ibintu by'umukuru w'igihugu ari cyo twita docre canke ngo birenze 20,000 by'amafaranga y'amarundi iyo abitegeko ryatowe n'umushikiranganje ari byo twita ordonnance canke ngo bize birenza 5,000 iyo ari ibintu by'intwaro nyene no vuga no kwita acte de pouvoir loco ari nko mu makartier mu makomine n'amafaranga arengeye uko amategeka abitegekanya mu gitabo mpanavyaha mu ngingo ya 463 mu karongo ka mbere hama twihweje ibwirizwa shingiro naryo riravuga ko atamuntu n'umwe ashobora kurenganywa na leta canke ibisata vyayo
kubwo umushikirizwa manza Gustave Niyonzima leta ngo izosabwa gushumbusha iyo miryango hamwe iyo hitamwo kwitura ubutungane
leta ifise ibwirizwa ryo kuca riha umuzimukira rivyo bita kwendameniza uwo wese abarenganijwe yaba na leta canke abakozi bayo aribo twita le préposé de l'état rero umuntu ariko arabiraba abo nabo barenganijwe barashobora kwitura amasentara bifitiye ububasha kugira ubutungane bwo buzurize kanatsinda urabona ko baho ubusa ibintu biciye kubiri n'amategeko
Nuwo mwiwezo w'umushikirizwa manza Gustave Niyonzima uciye usozera ikigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu Josephine Johnson Nkunzimana nareko ndakibashikiriza ndabaha isango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki naho ubutaha
cari kiganiro kwisoko.